Hjälp.
Najisikia poa kuona wewe mpenzi wangu. Oh my God, you amazing. Nashukuru Mungu wangu. Ni wewe gusa uza majabu mgira ngaruhuka. Ni wewe gusa uza umora maze ngatuza. Jemora ni umvira kwa tachonera kukwanga. Awandi bose mbona ifake. Ndakukunda jina baite, yeah. My love, baby. Cause you the only one. Uri juru yanje narongeye kwisi. Oh, uri nk'ubumara mu maraso yanje. And you're my medicine. Yeah. Cause baby you're my fantasy. Umukwano gwange wagala nyo. It's stuck in my memory. Umukwano gwange. Imana yare mnyuzu gambere. Singe keranya kukukukunda richo nare mewe. Ngubo nyumuti mango bum bum bum. Amaso yanje kwari wewe zom zom zom. Ndagukunda mabububu. Ichu shaka chose nita du du du, yeah. My love, baby. You're my everything. You the only one. Uri juru yanje narongeye kwisi. Oh, uri nk'ubumara mu maraso yanje. And you're my medicine. Yeah. Cause baby you're my fantasy. Umukwano gwange wagala nyo. It's stuck in my memory. Umukwano gwange.
Awesome.